y'intererano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirango mw'amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ndi mu kiganiro ndafise ijambo.
Baramukije mwese muteze amatwi ikiganiro cy'ugwaruka cyo kuri uyu wa gatatu itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu. Iki kiganiro mushikirizwa na Francine Kanyange kijya nino ibyashikirijwe n'utwara Seni kubijyanye n'ibiharuro byavuye mu matora byari byashizwe ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Seni hanyuma bigakugwaho. Mu buhinga bw'ibyuma hari Innocent Kubwimana.
Muri iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya coronavirus, ubuze ibimenyetso byayo. Ibimenyetso bya coronavirus nibi bikurikira: ubushuhe, kumeneka umutwe, gucika intege, gukorora no kuma mu muhogo, kubura impemu. Mbega ni iki wakora kugira wirinde icyo kiza cya coronavirus? Karaba kenshi mu ntoki, kororera canke wasamurire mu ngingo y'ukuboko, koresha imishwaro ukitabwa uhejeje kuyikoresha imwe bita papier mushwaro. Ifuke ku munwa n'agatambara kabigenewe igihe wumva ufise ibimenyetso. Irinde kuramukanya mu guhana ibiganza no kugwana mu nda. Irinde kuja mu makoraniro y'abantu benshi. Ubu ni ubutumwa bwa Radio Inzamba agateka kawe.
Ibiharuro vyavuye mu matora itariki 20 ukwezi kwa gatanu byarashizwe habona n'umugwiseni itariki 25 uko kwezi nyene. Ivyo biharuro bikaba vyerekana ko uwitoje ku izina ry'umugambwe CNDD-FDD ariwe yabaye uwa mbere mu matora y'umukuru w'igihugu. Ibyo biharuro byaciye bishyirwa habona ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Seni, ariko ntivyahatevye kuko byaciye bikugwa ko mu kiganiro urongoye Seni yagishije ku wa kane itariki 28 ku bamenyeshamakuru, yasiguye ko ibyo biharuro byakuwe habona kubera byarimwe amakosa. Twumvirize Pierre Claver Kazihise arongoye umugwi Seni.
Muti ibiharuro byarakuye kuri internet. Ego cyane byarakuye. Sinzi ko mwari mwaravye neza bwo bijya biharuro byari bye riko umukono ko bitaza kujako. Ubwo nuko uraba neza ibigiye kuri internet. Umurege hari habihuta kubishirako. Mugabo muri Seni twemeje ikintu turashira ku mukono. Ni kuvuga rero bizoja ko nubu mugabo muzembura yuko bifise umukono. Uzoba yihusa gafata ibiriko birategurwa gaterera ko muzobirabe mugabo mubigaye ko nizoba rivyo turabishya ko mukono kubira ko tuba twabisubiyemo tukabisuzuma tukabona ko rivyo. Numba rero byaravuye ko nibisanzwe nuko bitari bigenewe kuja hajya bitari bwa boneke neza ngo bashobore kubishyiraho.
Ibyo urongoye Seni yabishikirije mu gihe agatungwasa yitoje ku izina rya CNL mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yari yajanye dosiye kwitwara muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro yerekana amahinyu muri ibyo biharuro nyene Seni yari yatanze bikongera bigashirwa ku rubuga ngurukana bumenyi bwayo. Mukanya ugwaruka ruraza kwerekana aho ruhagaze kuri ibyo byashikirijwe n'umukuru wa Seni.
Yaman, this is the best record from Growing Sound Studio. Did you just hear it? Yes, yes, yes. Love it, man. Sing this song now. From Baby R.
Dali ari mu Burundi ati birateye isoni kubona urongoye Seni yemanga ko yashikirije iby'uko rwego rutabanje kwihweza.
Birateye isoni, birateye agahinda kubona abantu bitwa yuko bafise ubumenyi bashobora gufata abanyagihugu, gufata makungu yose bakayakinisha nka kurya. Ibi rero byerekana yuko umugwi Seni atakintu na kimwe wigeze ukora, ahubwo wateguye ubusuma ubushira mu ngiro, ariko kubera ubusuma bwarenze babukoze batikontroli batariko barabikontrola byagezeho birabacanga bibananira kuvangura, noneho baza gushikiriza amakungu we n'abarundi muri rusangi ibintu byuzuye agasembwa ibintu ta muntu numwe yoshobora kubisobanura ahubwo byerekana yuko seni hari kindi kintu kinyegeje inyuma hari abandi bantu bari nyuma bari ko barabwira seni ibyo itegerezwa kuvuga ibyo bintu navyo seni icibivuga itabikontoro nabo bantu babibiha seni ngibivuge nabo batabikontoreye neza rero amakungu ndetse amakungu yose abanyagihugu bose abarundi twese twarabonye yuko ibyo mu gwiseni wa shikirije ari ubusuma bweruye kandi bwenyuje ntacho bacyambariye ntacho bagihisha cyaramaze kuboneka no kugaragara ahubwo ubutungane bw'akarere ubutungane bwo mu gihugu burakwiye kwiyambika agashambara kugira ngo amajwi yatowe n'abanyagihugu abariyo asomwa kandi abatsinze abari bo batwarira abanyagihugu.
Noela nawe nyene ari mu Burundi avuga ko ibyo bica byerekana ko seni ije yatanze ubwa mbere yari yabikoze ku gitsure cy'abayitegeka.
Amatora yabaye itariki 20 bagira gutangaza byavuye mu matora itariki 25 none muri iyo minsi 5 yose ivyo bintu ntivyariko biraharugwa ntivyariko birakosorwa ntivyashiye mu maboko yabo none kubera iki bashiye babona ko menga bavuga ibintu bitari byo kandi iminsi yo kubiharura yari hari kandi iminsi yari ikwiye ivyo novuga ko bwari ubusuma bari bashatse gukora ariko kubera ko basanze ubwo busuma menga ntibwokunda niyo mpamvu bashiye bivuguruza bavuga ko ivyo bintu bitari byo ahubwo ni bemere ko ubusuma bwari bwahabaye rero navuga ko kiwe nkugaruka ni ukuri nibabisubiremo ku buryo batatinyigisure ngo mvuze naka byo bibaye uku cyangwa mvuze umukuyu byo bibaye uku ahubwo nibashyira ukuri nko kuri
Roxane ari Burundi ati iyi nsiguro umukuru wa seni yatanze ntifashe na karorero kabi kugwaruka
turatangaje cyane ahubwo twese twaguye mu mazi maze kubona bakura ko ibya seni kada yose ni nyine akacavuga ko ibiharu atari yabiravye neza twese twaciye tunza none eske turi mu Burundi canke tugeze hehe ariko umutegetsi nkurya vrema washobora gushirako ibintu utabitohoje neza nturabe ibiharuro ko bikoresipondana n'ibyo washizeko aho nta n'umwe atobigira n'uwaho umwana wo mu wa mbere yokwimura ari kwimura gusa utarinze kurezona aho nta n'umwe atobigira yatumare yakangaraje politike y'iki gihe ahubwo n'akamara maza ariko ntacyo uko niko imana yerekane n'ahari imana yabigize kugira twese dutahuwe asha twembe twari umureka turindi ariko ibintu bidakorwa n'imitwe yabo ari amamashini abikora gusa ama ngo nabishyize ko ntabirabye neza yaretse kubiraba neza nkanda ahubwo tuma gusa aravuga ko yahenzwe yisubire ko nayo ahandi hoho sawa twebwe rwarukanza tuguma tubirabira hagufi ariko nibareke kuturoga kuko natwe nse kiso turakora ko twereka ingeso nk'iyo natwe tuzaba dukurira muri iyo ngeso.
Tugume i Burundi Alex na wenyene habona ko ibyo umukuru wa seni yavuze bidatahuritse kuko bica bigora kumenya ukuri uko ariko
nk'inacu mbere nakwishwe inkuba numvise yuko umuntu w'umwubahwa mu gihugu nkongera umukuru wa seni avuga yuko yasomye ibintu bidatukuwe neza nko kumenga n'ibintu bamuhaye ntibiri mu nteguro y'ivyo yagize ahantu yari ahamagaye abaserukire ibihugu vyabo agahamagara abantu bakomakowe mu gihugu ariho bari aje babage kubisubiramwo n'ibindi bitumvikana kandi kubwanje numva kumenga n'umuntu atakadoza keza akenereye igihugu kuko aradikaje ibintu vya mbere vyaba bijanye njyane mu gihugu hanyuma kuko ndavuga yuko bizotegurwa neza mu nyuma mbega vyotegurwa ryari ko n'abagiye kwitwara bacagira kwitwara bisunze ivyo yasomye none bazamenya yuko iyo seni ahejeje kubahiriza bizashingira yafatiye kuri ivyo nyene yabiteguye neza canke azamenya ko yabihinduye hanyuma haze ibindi vyiza arivyo bo bakoreyeko mbega kubu abantu bose batazi iyo bigiye kuva niyo bigiye kuja kubera amahinyu yagiye araboneka mu biharuro yagiye arazana hoho twofata yuko hazovamo iki nukubuga mnijo jose nha hile vile kwa sumuna ya ubuga ugusa kese nukumili nduze kana higi huku kikomba kukwa mumanga ibuye kumogwe wali kwa tegura matora higi huku
Boris ali mu Rwanda ati utwara Arseni ariwe abivuze n'ibitangaje
ni vya dutangaje cyane kuko ica mbere cyo cyatwemeza tangara no kungene amatora bamwe bamwe mu batari muri mu mugambwe CNDD-FDD bafashwe bafatwa nk'uko menga sabarundi nta ubasha bose bwo gucungera amatora guharura amajwi acane cyane no tuga mu bigenga Mwindi migambwe atari CNDD-FDD. Rero kubona mukuru urya mugoba amatora yabigize kujyana bitangaje kuko urumva ibyo byose biri mu rukurikirane rw'ibitagenze neza mu rya matora. Rero nk'ugwaruka twagomba nko guhanura mukuru mugwi uje rwa matora Burundi yuko iyo byifatanwe neza na kare na basokero bavuga yuko umugabo yihindukiza mukiragori katindukiza ku ijambo uyu munsi niyemera umushinga ntahe yemere abe umugozi umugozi ufatanya abarundi bari bamazigihe batumvikana no mubona yuko hariho bitagenda neza ego abo umushinga ntahe
utigeze uvuga ye bamerikiri nama kandi tuzi kwa lingwe zimibango bakaguhenda ko hijuru wabaribona naona masistema guma kinwa aba babiloni bo bakina abantu umupira masistema guma kinwa bose aba babiloni bo bakina abantu umupira masistema guma kinwa bose abantu babi bakina abantu umupira
kiganiro ndafisi jambo tukiwandaniriza kubari muri Tanzania Jordi ari mu kambi y'impunzi ya Nyarugusu arerekana kwivyo bihukuri abavuze ko habaye ubusuma mu matora
ko mbona imikenyuro byo mugambo se BFDD imikenyuro ya Seni no cyo cyafitaniye twebwe nta kizere dufise ibyabaye abarundi twabibonye abarundi twabimenye ko habayeho ubusuma bw'agahomera bunwa ahubwo sinzi ko twebwe twabivuga nibikubita gashi nibate igihugu mu manga kuko turabona ko inyuma y'amatora hakurikiye ubwicanyi bw'agahomera bunwa nibikubite agashi bashyire aho intahe ishize wasinze atsinde atwariye bose bareke guhindura ibiharuro byo gufata umuntu yasinze bakamubwira uwasinzwe bakamuha n'ibiharuro bishakiye atari amajwi yatorewe ibyo bintu nibareke guta igihugu mu manga ko abanyagihugu barerekanye akari ku mutima
Noah ari mu ikambi y'impunzi ya Nduta ati ije umukuru wa Seni yavuze birimo amahinyu menshi nta n'umwizero vyotanga no kubindi bizokurikira
ambere je natahura ko Seni atari Seni uko tuzi Seni yategerezwa kubaho cyangwa yategerezwa gukora mu gihugu bona kagwi k'abantu babakozi ba CNDD-FDD rero bibanye nuko amatora bitwa ko bariko barategura batategura bisuze ibyirirwa shingiro ahubwo bayategura bisuze amategeko bahabwa na CNDD-FDD biragaragara ko yabivanye ko kubera ko biba bisanzwe birimo amanyanga menshi n'amahinyu menshi kuko baba ariko babikora gihuti huti agisanga hari ibyo bagiye bihenda ko na cyane cyane ko yibutse kubivanaho kubera ko amaze kumva ko hari abari ko barabitora n'utunenge cyangwa bari ko barerekana amanyanga ari muri byo bivanye n'ibiharuro runaka bagenda baraterateranya byavuye mu ntara zitandukanye rero je nk'ugwaruka ibintangaza kubivyo biri ko biragenda uko ndabitahura cyane bivanye n'inyifato ya CNDD-FDD n'ingendo ya CNDD-FDD yo kwica kwangaza kunyuruza no kugira imfuvyi ugwaruka gwishi mu gihugu cy'u Burundi no musi rero ibi wavuga ko yige bagiye kubihinyanyura cyane kubisubira mu bushashe na manyanga yabo azo kwamaho ariko bitewe gutegukenda aziko inahizo bwarukano mu Burundi ukuri ku kazi habona.
Eme ari muri Kenya ati utwara seni yarerekanye ko hagiye mu busuma mu biharuro uwo mugwi watanze.
Umuri kula seni ya vude ugiwe wenyene ya liti ndi mwenishu ya tanda ya liti ndi kuko higi ya liharu ya shidwe kukuli siti maanye wa ambele kuruvuga vishu dweko kukuvuga ngumu ni magati hati vila nina vyari higi ya vini vina wa nekema chavo nesigo viko uvusuma gamfashu gamagiri ahogo ya vude uko yire gura elo vijena mbe vude mgeere za utambu uchi wachu yatwereka yuko ubunyamaswa n'uko by'ikibi cyangwa kwigungira ku butegetsi cyangwa ubwicanyi butubandanye ibintu bityo ari byo bakeneye kurigira abarundi mu menshi rero muri make ntabwo amafaranga ni icyo gutaha kubera umugani wabo ngo babanze bamara imyaka 1500 ubu twashidikanya kwitegura ngo dutare kwa twibonye ko abandi batsinze turakize byose abandi bo habirwa hari icyo gishasha batuba bacanye ariko n'ubu mutima wongeye kuguma mu buhungiro twaturiye kumva ntacyo dore dufise.
Namondine ari muri Kenya nawe nyene nuko abibona ati byerekana ubusuma bwabaye mu matora.
Icyo mbona ko bisanye bashandaye kubera ko biragaragara ko ari ubusuma, ni ubusuma kabisa kuko bashobora kuba barakoze ibintu nyine nabo bikabacanga kabisa. Kandi rero navuga ngo ibintu bakabura ibintu birinda. Rukanda ndafise jambo cyo kuri uyu wa gatatu kigarukiye twakije nino ibyashikirijwe n'utwara seni kubiharuro byavuye mu matora byashizwe ahabona hanyuma bigakurwa ku rubuga ngurukana bumenyi bwo mugwi ugaruka gwavuze ko insiguro yatanzwe n'urongoye umugwi seni itabashitse kunyota bagasaba nyabuna ko hoshikirizwa ibiharuro by'ukuri ku byavuye mu matora. Turashimiye mwese mwaduteze yompi hamwe n'ugwaruka mwagize icyo mushikirije tubifurije kururanirwa naho kurindi sango.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.